VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mbahaye ikaze mwese hani Washington kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Jewe haje umuntu aradodo mu gatondo hakiri nka saa 11 n'iminota ati jewe nje kukubwira ko mbonye ikiziga hajya hepfo.
Uyu ni Madame Jacqueline Ninkomeza, ni uwungirije umuyobozi wa komine Shatanya mu mujyi wa Gitega mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Aravuga ukuntu yatabajwe n'abantu babonye umurambo w'umuntu wishwe. Iyi nkuru kimwe n'indi ku bushyamirane bwabaye hagati ya polisi n'abatwara taxi moto mu mujyi wa Kayanza, ndetse n'ibwa ry'iposita ya Mugamba mu ntara ya Bururi, zose ku buryo burambuye ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Mwese kandi turabararitse. Amakuru yibanda ku Burundi muri uyu mwanya kuri rya Amerika turahera mu ntara ya Gitega mu mujyi wa Gitega hagati mu gihugu mu Burundi. Umurambo w'umugororwa ni ukekwa kwica umupolisi wari umurinze muri hoteli Paraso nejo wabonetse uyu munsi mu gitondo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidele Antoine Nsabimana ni ukomeje gukurikirana iyi nkuru, ubu agiye kutubwira aho nuko uwo murambo wabonetse.
Inkuru dukora mu gipolisi ico kiziga cabonetse mu mwongo gaburi karitsi ya Shatanya na Mushasha mu gisagara ca Gitega n'ico umufungwa Renova Nimbona. Uyo mufungwa bivugwa ko ariwe yari yarashe umupolisi ya Pesin de Odinga yaramucunze mu gihe yari aho urusha rwo gusohoka. Renova Nimbona yari umwe mu bagirizwa kuba mu bagize uruhara rukomeye mu igandagurwa rya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Aho twashika ahabonetse ico kiziga mu masaha ya saa moya zo mu gitondo, twasanze igipolisi camaze gutwara ico kiziga mu ruhukiro bw'ibitaro bikuru vy'akarere k'intara y'ubuvuzi ya Gitega. Jacqueline Ninkomeza, icegera c'umukuru wa karitsiye Shatanya gatatu aho ico kiziga catowe, aratubwira ingene yatabajwe n'abonye ico kiziga ubwa mbere.
Jewe haje umuntu aradodo mu gatondo hakiri nka saa 11 n'iminota ati jewe nje kukubwira ko mbonye ikiziga hajya hepfo. Nca ndavyuka nca ndagenda ntegendo nyereke acanje imbere turagenda. Uwo muntu jese namumenye ariko yari yambaye impuzu z'abafungwa mugabo mu bitugu atambaye, aryamye yubamye, yari umuntu w'inzobe. Mbona amaraso ko yoba yakomeretse nk'amaja mu ruhanga, nca ndatelefona umupolisi aba impande ngaho bagimana yanje wo muri protection civile kubera niwe dukundana uko bikorana nawe agaca bimenye yabitanga. Aca nawe telefone abamukurira basha barazana ubureta baramuvuga. Haje n'umupeji aje kuraba yandika bava baramutukura baramujana.
Ku bwanyu muravye uwo muntu yoba yiciwe aho nyene canke baba bamuzanye ari kiziga?
Oya sinobimenya n'ukuri kubera namubonye aho nyene aryamye, nta maraso twabona yoba yaje arajojota yo yari karava yari kayavira aho nyene yarajyana. Nta nkoho twumvise kandi nta n'induru twumvise.
Nije imbere Virginia n'umukenyezi ari mu bashitse ubwa mbere nawe yatubwiye uko yabisanze.
Nta cesize sanga hari abantu bahari bashengereye, hari uwo munere yarahagamye n'uwo muntu nyene yapfuye yarahagamye hakya namubonye nenga kugutwera akarumenga bakaseko arafise inzobe ari umuntu w'inzobe hene ngahanye mu ruhori hori hari abantu baba mucumise mbwita nga mu ruhori hori kuko mbwita zabona ko zaciye.
Karim Ramazan, uwundi musore yahashitse ubwa mbere ntiyihanganiye kuhaguma.
Jewe naciye ngaho mu masaha 11 kubera nabona ikiziga nyine cy'umuntu, sinahagumye kubera uwo muntu isura yiwe ntiyaboneka, aboneka gusa umutwe mu gahanga. Naciye mfatwa n'ubwoba nca ndagenda. Mugo uwo muntu byaboneka ko yari yambaye impuzu y'ikinyororo.
Petero Nkuriki yavugira ubushikiranganji bw'umutekano amenyesha ko uwo mufungwa yapfuye biturutse ku masasu yarashwe na mugenzi we wafunganywe ejo ku munsi wa kabiri ku muhingamo. Uwamurashe azwi ku izina rya Audace Nyandwi, aserukira abandi banyororo mu ibohero rikuru rya Gitega. Bivugwa ko ariwe yoba yaragize n'uruhara mu gusabira uruhusha mugenzi we Renova Nimbona, nk'uko tubibwirwa na Petero Nkuriki. Nyandwi Audace yaciye kucegera c'umukuru w'ibohero Jean Paul Hakizimana kugira ngo uruhusha ruboneke. Petero Nkuriki yabandinje atubwira ko Audace Nyandwi na Renova Nimbona bagiye bajanye mu ihoteli Paraso, bajanye n'uvugwa ko yoba ari umugore wa Renova kugira ngo babonanireyo. Uwo muvugizi yabanje atubwira kuwo yavuzwe ko ari umugore wa Renova nimbona ari we yazanye inkoho y'ibastora mu gasakoshi ngendanwa ari nayo yakoreshejwe mu kugandagura uwo mupolisi. Peter Nkurikiye avuga ko Renova nimbona hejeje kwica uwo mupolisi yaciye ati inkoho ariruka yerekera mu mwonga ugabura shatanya na Mushasha. Odasi Nyandwi yaciye yakira inkoho umupolisi yarafise acarasa amasasu menshi aganisha kuri mugenzi we ahejeje kwiha inkumbi nkuko tubibwirwa na Peter Nkurikiye. Ku mvuzo z'amatoza Jean Paul Hakizimana icegera cy'umukuru ibohero rukuru rya Gitega Nyandwi Odasi aserukira abandi banyororo muri iryo bohero bariko barabazwa n'igipolisi uretse abo babiri warajejwe gukurikirana ivyi hoteli Paraso n'undi mukozi umwe bose bari mu minwe y'inyamiramabi. Umuvuzi w'ubushikiranganji bw'umutekano amenyesha ko umukenyezi yaje yita umugore wa Renova nimbona nawe ari karundirwa n'igipolisi kugira ngo bazwe ibijanye n'ibastora yazanye. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Bakomeje kutwumva kandi tubibutse ko mukurikira radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbibutse ko Ijwi ry'Amerika ribagezaho amakuru avugwa ku isi ku buryo burambuye ndetse no ku mugabane wa Afrika isamoya n'igice zo kumugoroba ku isi ya mu Rwanda no mu Burundi. Ni mu kanya gato rero mwese muze kwa muri hafi y'amaradio yanyu. Mu mugi ni mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'u Burundi ibiro by'iposita ya Mugamba byaraye byibwe amafaranga arenga miliyoni 20 z'amarundi. Abapolisi batatu bayirindaga nibo abashinzwe iperereza kugeza bamaze guta muri yombi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aho i Bururi Fidelite Ishatse ni wakurikiranye iyi nkuru agiye kutubwira uko yabibonye.
Iyo posi twirabira hanze biraguye kumenya ko hari cyahabereye. Yamaye wegere ku miryango cyane cyane mu bwinjiriro bw'iyo posita hamwe n'umuryango ugana ububiko bw'amafaranga. Iyo miryango yarabomowe bameneye aho yugarigwa ico bita cylindre mu Gifaransa. Abakozi ba posita yo Mugamba mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu batonze ku mirimo kuri kwamye. Yamara bashitse aho bakorera basanze ahari impene hasigaye kiziriko isanduku yahora ishingurwa nk'amafaranga ariyo coffre fort yagaragara. Sabayezu Enida arongoye ibiro vya posita yo Mugamba.
Gatondo umupranto yaje aje kugururangwa kubure agishika nga hari umukobwa abanga ku ikomine acara mutangira ati ebe ntiwinjire acara rababona uko twasitse siko hari niba acara telefone acandaza ndiruka ncanda telefone komanda acara mu kaope turaraba twabonye ibintu by'imyo turabona ikoti nyine meza tusha turaza ngaha dusanga rero iyi coffre n'umunyota gusa nta n'ikintu na kimwe kiriyo.
Iyo sanduku y'amafaranga umuntu ayihweje byaboneka ko hakoze inguvu mu kuyugurura. Hirya no hino yayo hari umunyota nayo ku muryango wayo hari hirabura nkahumenga yuguruwe hakoresheje umucanwa. Byongeye hari umuntu w'umukenyezi arara ku biro bya komine ya Mugamba yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yakanguwe n'ikintu giturutse mu joro ryakeye. Yamana savyabereye ko yatubwiye.
Je nari sinziye nakanguwe n'ibintu bipumaguye. Nca mbona abantu benshi ngaho. Abari abantu bashika nko kuri 9 bambaye impuzu za gipolisi. Mugabo ari ho nabonye kote yanzazaniye nabona ibishusha nazo muganga n'umenga ntiyo bari ya gipolisi. Hari ibyo binjije hari ibyo basohoye. Ibyo basigaye n'ibyo batwara ntabyonzi. Abari bafite nko hajya barimo muri abo basohora ibintu binjije.
Amakuru dukura abakozi ba posita Mugamba amenyesha ko hibwe amafaranga arenga miliyoni 27 z'amarundi kandi ko vyibonekeza ko faranga ariyo nyene yarondegwa kora ko muri yo posita asanzwe hariho imashini nyabwonko izo nazo ntizibwe. Naho biruko yo posita yinyaririwe n'abapolisi. Sabayezu Ndida arongoye ibiro bya posita Umugamba.
Muzamu yaragize accident aragwaye. Ka hari abapolisi bahirirwa bakongera karari?
No, polisi mwaba bageze mu gatondo byabaye byagenze gute?
Twe twasanzwe ngo barajumarariwe nta n'ikintu akimo batubwiye.
Batswe amafaranga.
Imiliyoni 27 2,259 n'amafaranga 145 kandi rero batumiriye amahera gusa. Ama imprimere ngaha yose barayadeplashije neza. Ama mashini babanje gucomora neza. Twasanze comoye turasubira turacomeka.
Urowe yipo isi mu ntara ya Bururi OPPA Kasa Agaton yabwije Ijwi ry'Amerika ko abapolisi batatu barabarara iyo posita bamaze gufatwa ku mvuzo amatohoza. Umwe muri bo igihe ariko arabazwa ku biro by'igipolisi mu mugamba yavuze ko ku muhinga mukuru wa kabiri imbere y'uko posita yibwa banywa ibiyeyura mutwe mu nzoga yari mu kadumu bagemuriwe n'umuntu ariko basaba ko boja kumufatira umuntu. Urongoye igipolisi mu ntara ya Bururi yabwije iki Amerika yuko unyonga ipikipiki yunguruje nyine gutanga iyo nzoga ko yamaze gufatwa kandi ko yabwiye igipolisi yuko yibuka uwo muntu yunguruje natagize nagiwe. Ikindi urongoye igipolisi mu ntara ya Bururi yatubwiye nuko iyo sanduku y'amafaranga yasambuwe akoreshejwe ico bita bombone muri mugifaransa. Amakuru twakuye muri bamwe bakozi ba posita mu mugamba yemeza ko mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu mu gitara cyagereye yo posita hatowe ishati y'igipolisi hongera haraboneka na twa dupapuro dutekera amanoti tumusanga twanditse ko inoti 25 z'ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10 muri komine mugamba mu ntara ya Bururi. Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Warakoze mugenzi wacu Fidelite ishatse kuri iyo nkuru atugerejeho yaho mu imugamba mu ntara ya Bururi majyepfo y'u Burundi. Mbibutse kandi mwe mukomeje kutwumva ko iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuba twumva kenshi mbibutse ko tubagezaho ibiganiro ku buryo burambuye bivugwa mu karere k'ibiyaga bigari cyane ku Burundi. Hari ikiganiro gitambuka ni programu ndende y'iminota 30 itambuka saa 7 z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi yitwa Iwanyu mu ntara. Ni programu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Kuri iyo saha kandi ya saa 7 kugera saa 7 n'igice tubagezaho amakuru yo mu ntara z'u Burundi ndetse no mu nkambi z'impunzi abarundi bahungiyemo. Aho ndavuga inkambi za hari Mahama mu Rwanda, hari Rusenda muri Kongo, hari Nakivale muri Uganda ndetse n'inkambi za Nduta na inkambi za Nduta na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Zose amakuru nk'ayo nta handi mwayakura uretse kuri radio Ijwi rya Amerika. Turabararitse ariko kandi namwe tubamenyesha ko mwajya mutugezaho amakuru aho yabaye aho ngaho Iwanyu ni mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Ubu turacyabagezaho amakuru yibanda nanone ku Burundi tuva mu ntara ya Bururi tugana mu ntara ya Kayanza mu mujyi wa Kayanza ubwaho, aho ubwumvikane buke hagati ya polisi ishinzwe umutekano n'abatwara abantu ku mapikipiki bwatumye humvikana urusasu uyu munsi kwa gatatu mu gitondo. Intandaro ni iyihe? Nibyo umunyamakuru rya Amerika muri ako karere aho ni Kayanza Jean Bosco Ndarurinze yakomeje kudutegurira inkuru. Jean Bosco mu Kayanza turakugeraho iyo nkuru yitegure neza uyishyire hafi cyane turaza kugeraho utubwire uko byifashe muri uyu mwanya n'udukome tubagezaho ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika hano i Washington DC.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakomeje kutwumva rero umwanya tugezeho wahariwe ikiganiro Ntorere Kazoza gitegurwa na Studio Ijambo ikorera i Bujumbura mu Burundi.
Amakuru make mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza naniko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasizo Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza cha Studio Ijambo mukagishikizwa n'Ijwi rya Amerika. Jerome Niyonzima ndabikaze nizigira ko muri benshi mahisemo kugikurikirana. Kiganiro cy'uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko iyi minota yose yahariwe kina kiganiro tuyari ikiyago cherekeye ugwego rujejwe kubungabunga amahoro ku mbibe z'igihugu no kuvuga ugwego rwa gisirikare mutumye turi kumwe numwe rudende ndamusabe igidondore
nitwa Colonel Gaspar Baratuza nkaba ndumuyobozi ajejwe gutuma tumana ko amakuru mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwita habahoze ku rugamba nkaba nongera nkavugira ubwo bushikiranganje nyene
murakoze cyane Colonel Gaspar Baratuza uvugira runo gwego gw'isikare muherutse kwinjiza mu gwego gw'intwaza ngabo umuntu aramiheto muriko mbere muranategura murategekanya ikoko byo kwinjiza mu gwego gw'ibisombirizi by'intwaza ngabo mbego no munsi twovuga yuko mu gisikare tigiri bisabwa n'ibyizo shingiro biriko birubahirizwa
murakoze kumbaza ico kibazo nkuko amategeko abisaba cyane cyane mu ibwirizwa nshingiro y'igihugu cacu mu kigabane c'2057 agace ka kabiri baravuga neza yuko mu kiringo kizo gitegekanijwe n'inama nkenguza amateka inzego zo kwivuna abansi n'umutekano ata bwoko na bumwe muzorenza ibice 50% kandi bakazobikora mu bwitonzi kugira ngo hegire numwe yumva ngo umutima urasimbwe kubera bariko barakora ibi nibi nibi bazobikora rero bukebuke mu mwanya utegekanijwe byumvikana rero yuko ibyo tukora ubu twisunga amategeko noneho tukongera tukaraba mu buhinga tuti mu mwaka w'ihumbi 2018 kumbure turashobora kuba twegereje ibyo bisabwa n'amategeko bigigwa bukebuke urere igitigira aho kigeze bazotanga intumbero kubarakoze ikibazo umwe wese azobafise amanota afise hanyuma ibisabwa n'amategeko canke abadukurira bavuze batifatira kuri ibi biroroshe tushiramwe amazina gusa hanyuma bikagenda neza
abakenyezi umuntu waza ngabo barimo
abarimo nyene baravyitavye nabo nyene ku rugero rushimishije uravye ibitigiri nko ku rwego rw'intwaza ngabo bitavye rurashimishije cyane ndetse uno mwaka turavye n'iyindi myaka uko bahora abanza hari hakarusho kanininya igitigiri ni hitavye abigeme bashika 138 uno mwaka byumvikana yuko ari igitigiri ciza uno mu rwego rw'ubisongerezi naho ndabona hitavye abashika 371 ico gitigirise gito kandi ubwoko bwose burimwo ushika no kugwego n'ubwoko bw'abatwa abatwakazi harimwo babiri cyumvikana nabo nyine kubatangwe kujijuka ni vyiza
tugarutse ku gwego gw'intwaza ngabo vyaravuzwe yuko ubwoko bw'abatutsi boba baratinye kwitaba iki gikorwa niyo mwarabibonye mwafatiye ku biti mufatiye ku biti gito bitavye yinjizwa gintwaza ngabo umuntu aramwita
ego ubiravye neza uno mwaka ku rwego rw'intwaza ngabo mu ntora miheto uravye n'iyindi myaka nivyo barasubiye inyuma gatoyi ariko baritavye ku buryo ku rugero rwa 21% rwego kubatu ku bahutu 78% ni duce dukeye hanyuma kubatwa nugwe ni ibice ubusa ni ibice 5% uno mwaka ku mwaka nciye mfata urugero ku mwaka w'2014 mu ntwaza ngabo iskam bari babyitabiriye ku rugero abahutu 68% abatutsi barashika 30% muva iko basubira inyuma gatoyi
ibyo bitigira ntibibateye ubwoba mwebwe muravye inge ni gisirikare cyateza gutunganya
ntibiteye ubwoba gusa kumbure nibo babishaka kuko utuma ko abantu babishaka utabishaka ntumukwega ku ngumbu no muri kaminuza umuntu wazangabo bavuga bati dushaka ngaha ababishaka kandi babishoboye urashobora kubishaka ntubishobora aho ntibakwakira ubishoboye ntubishake naho nyene uba ntuba waje ivyo bintu bibirutegerezwa kuba ubikwije
ekatano kiri kini gicaye cerekeye muri kino kiganiro cacu cerekeye ubumwe muri urwego rwa gisirikare no munsi tukovuga ko mu rwego rwa gisirikare hari umwe bushimishije mu gihe minsi heze havuzwe abahoze mu gisirikare cha kera n'abahoze mu migirwana ko bo babasa nabagombye gushamirana cyangwa bagasa n'abacanamwe
ivyo nibaza yuko ari abantu babifise mu mitwe yabo mu mugabo batari no muri urwego rwacu hariho abicura yuko uko babibona babaho hanze yuko ariko mu gisirikare byo babimeze nabana gatoyi nagomba kubabwira yuko kumenyesha abarundi n'abanyamahanga bumva ikirundi yuko winjiye mu rwego rwa gisirikare uwo umuhutu umutuzi cyangwa umutwa uwo umwigeme cyangwa umuhungu umaze gushikayo barakukwigisha yuko utaje userukira ivyo uvanye mu gisiviruri inyigisho baguha iratuma ibyo byose uwaje canka abandi bamurungitse biyumvira atari byakora kuko nta numwe bahangwaje gukorera muhira iwabo havuka kugira cungerera abi wabo gusa ucuje gucungera umutekano w'igihugu w'abanyagihugu bose atanumwe ucaguye tuvuga ngo hari abahutu benshi kubera ndi umuhutu niho nzoje gukorera ivyo kirazera nta nivyo woshira mu mutwe umututsi ntavuga ngo hari abatutsi benshi je niho nzoza gukorera namba na gato nico gituma rero inzego zubatse neza kubujye usanga umwe ari umuhutu ayoboye abatutsi benshi kandi baramuyoboka umututsi bamuhaye amahigo yo kurongora abandi usanga harimo abahutu akabaha amategeko bakayakora neza utabikoze neza bice bigaragara inyishi ciboneka ucuvamwe akazi kaba kakunaniye byumvikana rero ivyo vy'amacako bicanke vya moko intari kindagutakiye ivyo o nibaza yuko vyovugwa mu zindi nzego atari urwego rwa gisirikare kuko rwitwa FDN nico no kwita umuryango umwe witwa FDN urimwo abantu bava mu gabo intara nyinshi ariko bafise ico no kwita ideoloji ideale imwe cyo bitakane mu imbono vision imwe intumbero imwe utavyumva gucyo kaba kakunaniye uca wiyamba uko umwambaro ukagenda ugakina iyo bakina bene ivyo bintu mugabo mu rwego rwa gisirikare ivyo ntibivugwaho ntibinashoboka
icerekeye abasirikare bari bagenda kugarukana amahoro muri Somalia bazobandanya bazopfayo canke bizogenda gute
kubugombe n'ivyifuzo zaba abandi navuga baba bavuyeyo kera mugabo rero akazi bariko barakora hariya sibo bakabatumye uwabatumye abakoresha hariya arabona ivyo bariko barakora kandi arashima mu mwanya rero wo gushima hari abandi bafise ivyifuzo byabo bashaka gushikako yaba aribo babikora baba barabatahanye inda turindire kuko n'ubu bariko barakora igikorwa gihambaye citwa gutegura izindi ntumbero zingene bocungera igihugu ca Somalia muri ibihe by'amatora kandi birangiza n'umwaka ishyirahamwe rya Buraya rigomba guhemba abasirikare mbega rirabaza amazina bo yakurahe kandi ishyirahamwe rya Buraya sibyo ryasabye abasirikare b'Abarundi hari irindi ishyirahamwe rya Afrika niyo ryasabye abasirikare igihugu cacu uko cyo tanga abasirikare bakaza kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia abo rero niba bafitaniye amasezerano abo bandi bashobora barafasha n'ivyo muri ico gikorwa ariko nta burenganzira bafise byo guhemba abasirikare bakora muri ico gikorwa mu minwe ntibibaho ntibikunda kandi nabo nyene barabizi
mugabo adarijaho leta yavuga yuko yocikureyo abasirikare mwitegeye kubakira ntamwe bibayo
Jese ndi umuvugizi wa leta mugabo ingingo twebwe ico tubuze nuko twubaha umuvyeyi adutuma kandi yaduhaye akazi
byaragaragaye yuko mu mpera z'umwaka 2014 hari bitero byateye Burundi biserukiye mu buraruko bushira uburengero z'uwo mu ntara ya Cibitoke mu mpera z'umwaka 2015 haba ikindi gitero cyateye amakambi kandi gisagara cya Bujumbura ubutugeze mu mpera z'umwaka 2016 ntabwo bamufise
ubwoba hamwe twabugira umunyagihugu atagira ikintu nakimwe yocagirane twe ntabwo badufise nuko abagerageje bose haba mu mera z'umwaka w'ibihumbi 2014 baciye mu cibitoke bavuye Kongo twaronse umwanya wo kubivuga neza yuko baje bameze nk'abiyahuze ukuntu bari baje bameze naho bari baciye ukabona ningene hameze n'ukuri batari baje kwiyahura hanyuma ingene vyagenze sino kuri ko ndabisubiramo ntabwo bwabaye kuko murazi yuko bitamaze umwanya muremure ingabo zihagaze neza nta kibazo cyahabaye kucotera ubwoba igisirikare cy'u Burundi mu mwaka uheze hoho habaye kaminuza nubita kaminuza kuja guhanga ikambi kambi ya gisirikare ku isi sindabona aho biba mugabo hari haho abandi bagerageje gusubira kusubirira ba bandi mu menga ntibumvise icarico baza ngo gutera amakambi urashaka kugenda ngo wahenze umwe babiri ngo ucuje gufata imangazini irimo ibigwanisha gira ngo twaronse umwanya kubivuga ingene byagenze sinzi yuko nubu hari ubwoba bwo tuma bubaho mu gisirikare ibyose byamaze umwanya urumerumara gusa nuko bakwegeye abantu bamwe kuko iyo urusase ruvuze haraho ruhitana
ariko bitero nk'ibyo nimibaza ko bishobora gusubira mu mpera z'umwaka
bijya no sindavyita ibitero bigenda byita kutagira ubwenge no kutagira intumbero ngo menye itumbera n'icyo ukora
ari bitegekana igihe kugira mu kingira igihugu mu mpera z'umwaka mu minsi mikuru ya Noweli na Bonane abanyagihugu babarimo
abasirikare bamagavye bakora amasaha 28 ku 28 nico gituma igihugu kiguma kirariliwe haba indani canke ku mbibe bamagavye mu gihe hari amahoro umusirikare yitegura intambara abaye intambara naho mwumva yuko bari yariteguye bihagije cyigwana nico gituma atamwanya urumerumara bimara bama biteguye bameze neza ku mpera z'umwaka n'ivyo harakunda kuba ibigeragezo bitari bike abasirikare bama bafata ingingo zikwiye ndetse na bagenzi bacu b'abapolisi bagakorana ubazomenyesha mu minsi za ingene abantu bo kwigenza muri iminsi iheze umwaka ntangorane rero abantu borema yuko bafise ingabo kana abanyagihugu murabona ko bakerebutse ubu batabika umwanzi bamubonye
yavuga yuko mu minsi yeze baharatswe kudeta bwese abasirikare
icyo ndacyumvise ubu nyine
urakoze
nawe
abanishimiye ni mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago Ntorere Kazoza ca studio y'ijambo gica ku ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ikwijwi rya Amerika hano i Washington DC kuri mikronetse ne Karekezi mu kanya twabwira ko byifashe mu mujyi wa Kayanza mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze niho ari Jean Bosco uratwumva neza
ndabumva cyane Etienne
yikomera cyane Jean Bosco muri uwo mujyi wa Kayanza humvikanye rusasu uyu munsi amakuru tujyaho nuko hari ubwumvikane buke hagati ya polisi abashinzwe umutekano n'abatwara abagenzi ku mapikipiki ikibazo kifashe gite muri make
kikwazo cyabutse ejo ngihe cy'isaha azibiri n'indusubwiye kugoroba umupolisi nkuko twabibwiye no nkuko twabibwiye n'igipolisi mu ntara ya Kayanza umupolisi yagiye guhagarika ipikipiki yarengeje amasaha yo kugenda umurongo uri ko aragendesha iyo pikipiki nawe ajya kwanka niho rero hahava haza abandi banyagihugu babonye uwo mupolisi agiye gufata uwo pikipiki baravyanga ko amutwara umwe ndetse akaba nkuko urongo igipolisi yavuze akaba yashatse kwaka ipikipiki kwaka iho uwo mupolisi niho rero umwundi mupolisi yari ko arakizurana nawe yaca arasa hejuru
ariko nta muntu wapfuye Jean Bosco
nta muntu yapfuye kuko nkuko twamenyeshejwe n'urongoye igipolisi ayo masasu yari gukanga uwo munyagihugu kugira arekure iyo nkoho ubu rero akaba yarahagaritswe n'igipolisi akaba ariko arakorerwa idosiye
Jean Bosco ndarurinze ye urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze aho mukayanza ubwo andi makuru ni mukanya karindire mwese abatwumvaga turabashimiye kwijwi rya America kuri mikro mwari kumwe nange Etienne Karekezi